Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijyanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance. Ikiganiro yaga mukenyezi mugikurikira kandi kibiriraho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook rwa Radio Inzamba.
Yaga mukenyezi
turi kwigenekereza rya 2019 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 kiganiro ni yaga mukenyezi turunani rwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Belancile nini nazwe umenyesha makuru wa Radio Inzamba agateka kawe nifatikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Belancile, uno munsi twashimye kuyaga kurabira hamwe ibijanye n'inkwano mu Burundi aho harababona ko umenga isigaye ari nk'ikiguzi. Mbega abakobwa bokwemera kurongorwa badakowe?
Ego chane Olivia, ninacho gituma muri kino kiganiro tuta kuba turi kumwe na tumire aribo mufaso ni Pamela Mubeza asanzwe ari umwe mu bakenyezi baharanira agateka kazina muntu hamwe n'umumenyesha makuru Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance. Muhinga bw'ivyuma muri kumwe na Innocent Kubwimana. Ndakuramukije Thierry, nongera ndaguha ikaze muri kino kiganiro.
Mwaramutse neza Beyansi, mwakoze kumwe.
Enone gati ye yo bavuze gukwa, yo bavuze inkwano, wewe wumva baba bashatse kuvuga iki
inkwano? Na nibisabisho umujyango w'umuhungu wajana ku mujyango ujana n'ubu niko bikimeze ujana ku mujyango w'umukobwa. Igihe muwo mujyango umuhungu n'uwo mukobwa bagomba kubakana, imbere rero ko bubakana hariho agashimwe ka ubucane cyane heshi yasigaye haba amahera. Kera cyane zari inka cyangwa ibindi bikoresho kera mu cyumba cy'ikindi nk'isuka n'ibindi kenshi n'amafaranga hakwa bata nayo mafaranga cyangwa iyo nka umuryango w'umuhungu ujana ugiye gusaba umugeni
bica muri banki.
Oya,
bica muri banki ayo mafaranga bayarukira kuri konti.
Oya, ubu naho nyine byo haca bivana no mwumvikano hagati y'umukobwa, hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ubu byaravuye kuri iyo hagati y'iyo miryango. Ayo mahera kenshi usanga ahabwa umuhungu ayaha umukobwa,
ari we ayaha directement,
usanga naho ayamuha direct kuko ngiyatoza kubishika ko ayo mafaranga ubu ntakiri nikakira gashimwe gahabwa umuryango. N'amafaranga kenshi akoreshwa mu kuja gukora urubanza ibirori by'ugukwa, se ntakiri ni gake usanga ayo mafaranga aja mu butunzi bw'umuryango w'umukobwa. Ngiyatoza kubishikako rero nayo mafaranga, nayo mafaranga canke igihe ba yari nk'inka rero ija muri ku muryango w'umukobwa ni nkuko babivuga mu ijambo ry'ugukwa ni ibisabisho byo gusaba umugeni, niyo ari inkwano.
Yego, reka tumira mate tumvirize kano karirimbo.
Unega Olivia, nkawe we usanzwe umwigeme inkwano kuri wewe uyumva gute?
jenanje nuvuga mfite mpereye kubyo nabona kubyo nabonye tuja mu madote nihuse nkatwara ibyo biseke nkikore biseke twagiye gusabira nyene umwumukuza hariyo nkubo nigeze gutangira kakaseke kakandi nyene bavuga ngo niko karimo inkwano nije naca ngenda ngashiriwa mu papa arika ravuga ijambo eh narasohoya abahungu benshi bahaki
yari beza ko ndiko ndakubaza nka wewe urabona kuri mwigeme amaze kugera ariko aregereza kugera ndarenye bishitse ukaruntu umuhungu mushimana mwaka kugira ati nta buryo mfise bw'impano wewe tuzifatamo gute
jewe deja umuhungu niba ari umuhungu twashimanye numvume ngo twoba tuzinanye ndiko ndabona uburyo bwiwaho bugera mbonanye nuko apanze ubuzima bwiwe nimba ari karabunshiramo nawe muri kazota kiwe nimba amaruramwo hanyuma jewe nkumva abavyeyi two bashira hamwe bakayaga bakamenyana agaheza agira nkumva ataya kintu bashatse kuyansista kuko urumva kuko uko ndabyumva nyine numvume ngo papa w'umukobwa nawe arabishyizemo uruhara nimbadi wahava vuga ngo jewe nkeneye iki abivuze gucyo uwo muryango wundi swa turemera ukabikora cyane ukavuga ngo ivyo bintu byo dushoboye n'ukuri twebwe mura twari mutamena ariko urumva ari mu papa wamusiguriye bajye abantu bameze gucya iwabo bimeze gucya uwo mubwira nturinda uvuna umuvyeyi prema kuko ntushire ku isoko nkaho nyene no bandi tomati kokombre izo bintu byose ni ishu
uri mu bavuga ati inkwano si kiguzi
niyo bikiguzi
ho bukumvikana kw'imiryango
ukumvikana nyene bakavuga ibintu bishobotse batarinze kuvunana nkabwira ati ngo bega ati ngo urya muhungu wawe ngo ko ashaka umukobwa wanje ngo kandi umva nka ati twari tuzinanye urabibona agacambwira ngo nkamubwira njewe rero umukobwa wanje ntazosohoka mutazanye inka zitatu zingahe kandi atani inka asanzwe yitungiye tiye urumva ukaza gutumva ibintu umuntu ntabyasanganywe ni ukuvuga ngo aje kuzigura izo nka urumva uba uri kurashaka kumuvuna kandi ata mpamvu ni kazoza k'abo bana bacu ntiturinde kugira ibintu byo kuremera umuntu ukamuremera ngo uje nshaka iki kandi niko bimeze umukobwa wanje ntasohoka bitameze uko ibyo bintu rero ni kuremereza abo bana nuko ndabyumva iyo nkwano niba babe bashyira hamwe gusa bumvikane iko bashitse ko kitaremera uwundi muryango deja ahubwo nkumva na famiye y'umutipe w'umuhungu yo yahubwo ishoboye kuvuga jewe mfise ukunganuku jewe no gukwera gutya ashoboye kubivuga nk'uko uyu ndakabyakira tant mieux jewe byiza kurusha kuvuga ngo je rero nshaka ibi jewe donc umubyeyi w'umukobwa nkatanga kubivuga uyu ndatarambwira uko angana ubundi yatarambwira mbega jewe ufite nimeze gutya uwacu nimeze gutya twebwe ngira nta n'inka twatunze ataranabikubwira ugaca ushaka umubwira ibintu nk'aho mengo ni ikiguzi nyine kibaye ikiguzi
yego ndiko ndakumviriza Olivia numva mengo ivyumviro vyawe bigomba gusa nk'ivy'umutumire wacu Pamela Mubeza avuga ati ko inkwano muri kino gihe yabaye nk'ikiguzi reka tumwumvirize twumve ivyumviro vyiwe
twigishije rabidushira mu mutwe rabitwumvisha ko ari iteka wi kugenda ku mugaragaro kaja kubaka ku mugaragaro abavyeyi bakagushigikira ababyeyi bakaguherekeza abagenzi bakaguherekeza ni ibintu by'iteka icyo nta mwashobora kubiharira nta hantu na hamwe ariko icyo jeho nanka ni uko kuntu iryo teka rigirwa n'amafaranga iteka rigirwa n'ubuntu n'umutima n'ingene wigenza n'iki iteka nta na hamwe rigirwa amafaranga ntibibaho ndaguha akarorero ndabibutse mwibuka ko kera bavuga ngo umukobwa mbega ngo wubakwa kurangahe reka ndanabibabaje mwebwe nyine ubu ndababajije ubu nyine mbe wubakwa ngahe muca mumpa igiciro ubwo nyine mbese igiciro urampa igiciro kuko kiba ni igiciro urambwira ngo ubu bageze kuri miliyoni zibiri ngo mu mwaka uheze vraiment ngo mise 1 million 5 ngo barayemera ati ubundi ukamubaza ati no je gihe badukwa twebwe umukobwa nyine mwiza witeka bamukwa 1 million wisami hariho igiciro ishe giteye isoni kumva ko hariho un prix icyo umuntu ahantu rero kumva ko umwana wawe umubyeyi yategeza kurutahura ku mwana w'ibataga ata amafaranga yo kumugura hari ntashoboka ntayabaho iyo abana bashimanye baherekeze bafashe mbere ahubwo mukabagira na stoke mukabaherekeza mukayigisha nka kujya kwa kera babereka ati uzorimaha mbwa para kubwira ngo nzana wewe bobereka aho bazorima ababyeyi bakiyungunganya bakabafasha abana bakabaherekeza mbeho nk'abavyita ngo nagashimi ngo ariko bashimira umukobwa ko yaretswe neza nta mu muhungu we ntaregwa ntumva yuko hariho ikintu birema mu bahungu mu basore abantu b'igitsina gabo muri bo kumva ko ari abantu bari superior baruta abandi kuko bo bumva umenga ntibaregwa kuko urumva bashimira umukobwa ko ari waregwa bisigura yuko umugabo ukazo kwigenza kose wewe ntaco umugore wo kuzo kwigenza kose wewe uzoronka igihano kuko ni wowe uregwa umugabo ntaregwa wewe ntaco arasho kwigenza nkuko ashaka aba harimo akantu rero harimo akantu ko gucinyiza umugore mugabo benshi ntibavyumva kuko imico ni kintu bakwigisha bakura ubibonuko ntakujya kugira ati kuramutsa umuntu muramutsa nabo kabiri numuco uvyumva ko kandi nuko babimeze nundi rero shobora kuramutsa nabo kabiri akavyumva na natwe rero baragize igihe twumva yuko umenga turabantu Kristo yagukoye menshi Kristo uri umuntu witeka jamais de la vie na nsinka ivyibushe bagura no uri umuntu nuwo mugabo numuntu numugore numuntu bakabashimye kubaka urwawo tubaherekeze tubashigikire tubafashe gushinga urugo rwabo aho kubagira kubahamananiza ngo bazane amafaranga amafaranga ueshanjije n'umuntu kandi tukabyimaze kumvumenga nivyo oya ni ibintu biteye isoni jewe ndabivuga imisi yose ababyeyi ndababwira nti natwe turiko turibaruka turafise abana twige kubwira abana bacu yuko nta kiguzi kihari ku mwana w'umuntu ntikibaho mushobora kugura umuntu ngo bagize kurangahe ngo ubunangahe yamushikana muhira amakofi ngaya ati naragukoye uvuga iki naragukoye hari n'abavuga ngo basubize inkwano yabo nta bumurumva bavuga ngo basubize inkwano niba bavuga rero ngo umuntu wasubize inkwano nuko hariho epi yatanze hama ico giciro yatanze agasanga ntikiberanye n'ivyo we yaguze kuko mu mutwe wiwe arumva ko yaguze nico rero impanuro niyo abavyeyi abana bashimanye na abana bose no muhungu arakeneye ko tumushimira yuko yarezwe neza no mukobwa ko tumushimira ko yarezwe neza
Pamela ati si nk'ibyibushe bagura nta gaciro mafaranga umuntu iyo bafise mukuri urumva uwo umuryango w'umuhungu nawe nyene ko arukwiye gushimirwa mbega kuko iho bashimirwa umuryango w'umukobwa gusa none tiye uvyibaza kwiki
kera inkwano yari ifise isiguro zitandukanye gukwa mu mico y'ikirundi nta eta civile yabaho nta ntimwaje kwandikwa ku mutware ico gihe hatwara abaganwa ntimwaje ku muganwa twara ku karere ngo abandike ngo mwebwe muragize murubakanye muragize ubugeni ariko yari imiryango hagati y'imiryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa barahura iyo nka rero cari ikimenyetso gihuza iyo miryango uko gukwa iyo nkwano ye kimenyetso gihuza iyo miryango kimeze nka eta civile naho haba ingorane mu rugo hageze nk'ukwahukana ngena byari bimeze wako iyo umugore yakowe yarabisha gutwara abana uwo muryango bavuga ati wahukanye genda wenyine ko twara gukoye urumva yari ikintu gifise insiguro yuko umukobwa yubatse mu mategeko biciye mu mategeko no vuga ko yari nka eta civile y'ubu cyo ke nta eta civile yabaho yari eta civile yari yo kontra hagati y'imiryango ibiri
nuko kungu bumwe nyene
hagati n'umuhungu ntiyari gushobora kuvuga ngo umugore ndamwirukanye gucyo igihe yamukuye umuryango wiwe wabanza gukorana kuko niwe waragiye hagenda ababyeyi n'abase wabo umuryango kugiranira iyo kontra ko kumvikana n'umuryango w'umukobwa rero hagize ingorane babanye nabi iyo miryango yasubira kurana kuko yabarahanye inka kandi iyo nka baba barazanye dufashe inka bakwe inka hari itegeko ryo kubokorera yuko nawe bita inka batanga yitwa indongorano yuko umuryango w'umukobwa nawe iyo nkuzo yisubiza abo bantu bayitanze ryari itegeko
n'ingwate rero umuntu atanga ati izo iyo nkizo kunguka
izokunguka yezo kunguka hanyuma nayo bagasubiza bagasubira bakagabira abo bantu bakayiha abo bantu haraba n'imanza niho ibyo kuvanga na gashimwe byagiye kuba ku gihe ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri umukuru w'igihugu bagaza yaregeze gukura ibyo by'intwano ibyo by'indongoranwa byose arabikura niho abanyagihugu abarundi mugabo ntibagize ntibavyemeye mu kubigwanya rero baciye bagomba kugira ngo na gashimwe tugiye guha ababyeyi yakuye intwano mugabo batabisiga uri abarundi ngo bavyemere mugabe nkano yayikuye yego ndi kuyikura habe iteko rya leta irikura mugabe hatabaye ibyo gusigurira abanyagihugu ngo bavyakire abanyagihugu ngo kumucho barabandanya bagwana bagasha bagenda bati tugiye gutanga shimwe duha bavyeyi mugabo uravyo baho bigeze hoho baho bigeze ni impano usanga ni nk'ikiguzi kuko amafaranga ntatwara n'amafaranga hari amafaranga kenshi usanga adashikira umuryango w'umukobwa nta abo cyangwa ugasanga mbere atanze n'umuhungu n'umukobwa kubera ari itegeko ababyeyi bumva ati yategezwa gukwira ugasanga n'umukobwa ahaye umuhungu igipande igice kimwe kugira bakwize amahera asabwa
rero n'abakobwa bikwa nuko umukobwa usanga bafite amahera reka twumvikane ndaguha amahera hambonkora ibyo mugabo mvumva ko ari ibintu
twovuga ko byahinduye intumbero yuko byari bimeze kera naho bihuriye amafaranga yononekarira ntaje mu mutunzi w'umukobwa aja mu bubatse amazu yo kugira imanza agaherera mu gukota imvutano mu gukota imvutano ugasanga amafaranga nta namakeye yinjiye mu butunzi bw'umuryango w'umukobwa mugabo hagati w'umukobwa n'umuhungu mahera yo bakoresheje yukubaho ugasanga bakuyemo miliyoni zitatu ugasanga iyo miliyoni zitatu umwe wese ubujya asanzwe afise adafashe ingurane ntiyoshobora kuzironga ugasanga afashe ingurane kuja gukwa uko gukwa ni nk'uko wabivuze wabuze ko watwaye kenshi akajya gasimba gatoya wibaza ko hajya amafaranga yari arimo
oya kaga ka envelope badusenta mwereka niba yamwereka bordero ko yaverishije kamere ugasanga yatanze bordero kuri banki
yatanze kera ariko amafaranga yari muri by'umwari ko muranye ujya munsi icyo yakoze yari aho mwari muri urasanga kenshi ubu basigaye banakota ugasanga muyarishe ibyo gudekoro ibyo guhakira neza aho muri ugasanga amafaranga wafashe ideni agiye gusanzara mu bintu byo kuryoherwa mu bintu by'ibirori atanumwe ahaye inyungu ariko kera iyo nkwano yarunguka kandi inka yari ifise mu mico y'ikirundi ntituyigereranye n'inka y'uno munsi inka yari ifise bwari ubutunzi budasanzwe ryaryo tunga ryari rihari inka ryari itunga rikomeye ku umuntu afise inka ryari iteka ubu ariko ubu inkwano none mugira umubyeyi tufate nk'ababyeyi benshi usanga bava ruguru umuntu kubera hariho kubera umutekano muke abantu bageze ko ntibajya gukwera aho umukobwa avuka barashobora kumukwera nimba akora fate nk'abisumamwo aha nyine aba bakarahabohera urubanza urasanga n'umubyeyi yamanutse gukosha umukobwa umuhungu yasabye ideni ry'imiliyoni zito cyangwa zibiri ngo akwe ugasanga uwo mubyeyi muri iyo nkwano nta n'itike yo musubiza inyuma risigaye amahera ahereye mu birori byo ngaho by'abantu bagwiza atunga bubatse aho kubwirira imana
aho gukorera amasare
ego ukuri kuravuga nyine Thierry umutumire wacu Pamela aravuga ati nibyo birashika ku muhungu ahega umukobwa bakundanye kubera uburyo buke bumubuza gukurikiza uwo mugigwa reka tumwumvirize
mavyabaye kenshi cyane umwigeme bigashika agatwara imbanyi hanyuma ngo rubanza n'urubanza rutwara uburyo bwinshi turetse n'ayo mahera batanga canke ibyo bintu batanga imiduga ibiki sinzi bivanye n'intara canke bivanye n'igihugu hamwe hose umuntu abafise ibyo batanga ubibuze arashobora guhubwa ngo umuntu akiyuka kinyegeza akabibura hari uja gusaba ideni muri banki bakayimwima hari n'uwo bayiha bikiri mu ntango bacitegura hama akabana bitanguye kumugora no kugishura batana abana kandi bazi yuko abantu iyo baja kubana baragira ibibazo baranihinga vuba utwo ugatuhumvikana ko ugasanga aramuciye mu ryahumwe riyutse arigiriye agahunga iyi agahunga kubera hari ikibazo gikomeye cyane urashobora kwibaza nko gufata ideni kugira ngo mwubakane n'umuntu ukagenda ugafata ideni ugatusiga uragishura bari kubanezereza abantu cyo kuriha naho nawe utaziyumva mu ibyo bintu mugabo kugira ngo use nk'abandi ukagenda ukabikora hari nabiba hari ababesha mwarumvise kenshi abantu bavuga batanga amasheke sans provision cyangwa bakemeje ibyo batagira se byama byabaye kuko none urumva gufata ikintu tukagiha igiciro umva atarakatara kamaramaza ibyo bintu nje numva atarifatira ubifise byo kuba bikibaho ego mama umuco twawugumana ni byiza tukambara imvutano tukavyina tugaterura ibiseke tugasubiramo ry'amakurya abantu bavuga amajambo mugabo ntihaje mwico kiguzi ayo mafaranga akakugwaho kuko ni nukuvuna mbe guhaze urugo rushashe nyine rugoye rugoye hari ingwane nyinshi mu ofisi ibintu byinshi bibahanze mutamenyereye mutagize hagacaca muri cyo bibazo cy'amafaranga kwinjira mu madeni kugira ngo abantu bashobore kubana cyo numva ari ibintu biteye isoni
ego turumvise icyo umfasoni yaharanira gateka k'abakenyezi ivyimbiro vyavuze none gakiri muri iminsi ko twumva abasore bareka gushinga ingo zabo bagira ngo babuze amahera yo gukwa nawe niko bimeze kuko ndabona uri umusore
ariko impano ni intambamyi kubera mu buryo bukenegwa umuntu wese ategezwa gushira mu mutwe yuko ategezwa kuba mu mafaranga y'inkwano kandi amafaranga y'inkwano icatandukanye yuko n'ayandi mafaranga yose mu gukora urubanza akenegwa gusohoka amafaranga y'inkwano na mafaranga atagira atakintu na kimwe aza abamarira na mafaranga yononekara uko genda bitahura no vuga mu gifaransa n'amafaranga atagira contrepartie nta jana nahe wawe umukobwa n'uwo mukobwa nta yatwara ugasanga mufashe miliyoni 3 zo gusanzaza mudafise uburyo busanzwe bukwiye mudafise uburyo bwo gutumira abantu ibihu amajana 2 cyangwa amajana 3 ngo mubagaburire hari n'ababagaburira cyangwa ngo mubagurire ibyo kunywa ubwo buryo mutabufise wewe ufata ideni kugira uzimana abantu ngo nagashimwe ngo niteka kuri wewe ngo niteka ku mubiri siniteka yaba iyo mafaranga basi uyaha umuryango w'umukobwa bakabona na nkuko byari bimeze kera bakabona ko mu butunzi bwabo hari cyongeye ko umukwe yabahaye cyangwa umuryango w'umukwe umuryango w'umuhungu wabahaye mugabe amafaranga gituma abintambamye kandi akaba intambamye y'ubusa nkuko uvuze si hari abasore benshi ba siyo yonyine sayi inkwano yonyine mugabe inkwano ni kimwe mu bikenerwa uno munsi mu mico y'ikirundi uko bikimeze nimba bagize amafaranga atekanijwe kugira umuntu agire ubugeni yubake ari miliyoni 5 zibira ari inkwano urumva ko cyangwa miliyoni 3 ugasanga umwe n'inusu ni nayo inkwano urumva mukiduza uburyo kugira ubugeni kubaka kugira iminsi mikuru ibirori byo kubaka mu mahera mukiduza amahera akenegwa inkwano irimo
mugabo usa n'utanyishije neza ikibazo cyanje nako je nti wowe mbona uri umusore kandi harageze yuko ndabona uri umusore amaze gukwiza amakondisiyo yose none eske inkwano yoba yarabaye intambamye mu kuza kuzana umukenyezi
oya nta ndababeshe siyo mbere intambamye ariko ndabona ko muri
rusange cyane ntiharage
oya
ashobora kuba ataramubona umufiransi
ndi hasabwa byinshi ndi inkwano ibirimwe ariko
umufiransi bwarahari
nimba kubitoba intambara yego kuko bavyeyi gikuru nkuko bavuga muhezagiro bavyeyi urumva bavuga ngo niteka ko ngo yarezwe neza ngo giye abimenyesheje abavyeyi mashaka kubamenyesha mwa mudato banze gutanga ayo mafaranga mu sesa yonone karatana kandi nikibuza ko naho ufise uburyo ni kugira ibirori bisanzwe mugabo je kubanza kuyita ngo ni inkwano kandi atari byo itameze nk'uko byari bimeze kera none umve ngo tuba turi ko turibesha kuko sinabyo
none nka wewe ni giki cokugwa cyiza kugira ngo uwo mugigwa uwo mugenzo ugume hama nivyo basike barahinduye navyo bihave ni giki kuri wowe ubona
ari cyo niyumvira nuko twoza turagerageza guhuza umuco wacu tukahuza n'iterambere ry'ibyo tubamwo bigezweko ntushobora kera none wovuga ngo ubu ko benshi usanga atakuvuga ngo umukobwa agiye iwabo w'umuhungu hari aho usanga umukobwa n'umuhungu bose bagiye kurusago hamwe iyo bari kwisumamwo umva nti bovuga rero ngo mukoba ngo ngiye kumusaba ndamutware mwese muragenda mwese muja hamwe mwese muvi wanyu hanwa kibavuye wabo tukaza turabihuza nkubu nta tukareka kubeshanya ngo urumva ngo ngo nibisabisho nzanye ngo vyugukwa atana amahera atanu arimwo yose namahera mwarondeye yitwa ngo naye inkwano muri ko muyariha aho mwicaye muri ko muyariha ibyo muri ko muranywa muri ko mwayarishe ibitambara bishashe ku meza muca mutaha mu bishashe ngaho nyina mashugwe urumva ukabwira ngo umuryango wa mukobwa ngo ndabahaye ngozanye ibisabisho byo gusaba umugeni ariko atana kimwe wazanye atakona kimwe wazanye ibintu byose mwabihaye nyine nyine inzu mwicayemo yayubatse nabaje kuhasasa ibitambara rero byiza nko kumvikana ibyo gushimira umubyeyi nkuko Olivia yari yabivuze ati duhuza ababyeyi bo mu muhungu umusore dushimanye twohuza ababyeyi bacu ngo huza ababyeyi mukabwira umugambi mu ofise agashimwe wewe n'umuhungu kugaha ababyeyi b'umukobwa baba ababyeyi bawe ababyeyi bawe b'umuhungu baba ababyeyi b'umukobwa ko wewe ushagashimwe ababyeyi b'umukobwa n'ubugaha ababyeyi bawe ubishoboye guha ikintu kuguha gashimwe umuvyeyi wawe niteka ntibisaba ko mbanza gutumira isoko abantu amajana 5 ubaze barabiko ndikumpa gashimwe umuvyeyi urumva yo naho kuhagashimwe umuvyeyi je mbona ko tutobanza gutumira byo bantu no guhindura imico kwebwe twagabanya imanza mu Burundi dufite imanza nyinshi ugasanga abantu bari kokora bama mu madecouvert n'abakora abandi bama bagurishwa twobafashije abibi bitungwa cyangwa ibindi babisetsa kubaje mu manza twugabanya imanza twagira umuco w'ugabanya imanza mugabo guhagashinga umuvyeyi abantu bashiramo byinshi babona ko akamaro k'inkwano bigumaho umuvyeyi umwana guhagashinga umuvyeyi niteka kuri wewe nuko umuvyeyi nawe nabishoboye gufashije ikintu umwana niteka ku muvyeyi ntabanza guhamagara isinzi ry'abantu
akajyoshe ni gahora mwitama niho dusoze ikiganiro cacu no munsi yaga mukenyezi nkabashimiye mwebwe mwese mwakomuna twumviza na cyane cyane abatumire bacu hakaba ari mu fasoni Pamela Mubeza hamwe n'umumenyesha makuru Thierry Bigirindavye
nanje sinoreka gushimira technicien wacu Innocent Kugimana yatubashije mwinga bw'ivyuma ndabibutse kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukaba mwagishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima, umenyesha makuru wa Television Renaissance, fandikanije na Benansil Nini Nahazwe, umenyesha makuru wa Radio Inzamba, na hubuta.
Chariki gani ilo ya gaa mkenyezi, mutegurigwa na Radio Inzamba, ifadikanije na Television Renaissance.